mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Amahoro nchuti bakunze muri komumviriza ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamirana ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe. Ndabategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara. Icuno munsi rero kigizwe na zimwe zimwe mu ngingo zikurikira.
Abantu bituye mu rwego rw'ashika 2189 twarasanze hari ibinogo abantu bahamwe ku bwinshi dusanga ari 138.
Uyu ni Musenyeri Antoine Pierre Madaraga, komiseri w'umugujejwe ukuri n'ukurekuriranira mu gihugu cy'u Burundi, avuga bimwe mu vyo uwo mugwi washoboye kumenya matohoza wahoramwo mu ntara ya Ruyigi kumabi yagiye arashikira u Burundi kuva mu mwaka w'1962 gushika mu mwaka wa 2008. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato, mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko Emmerson Mnangagwa aheruka gukugwa mabanga y'icegera c'umukuru w'igihugu muri Zimbabwe yahunze igihugu, ariko akaba avuga yuko agiye kurwanya perezida Robert Mugabe n'umutambukanyi wiwe Grace. Avuga ko bigize utumana dutoya kandi bakorera inyungu zabo gusa. Inyuma y'iminsi ibiri akuye muri mabanga yiwe, Mnangagwa yanuganugwa ko ari we yari gusubirira umukuru w'igihugu. Yatangarije aho ari muri Afrika y'Epfo mu buhungiro ku muryango wa Mugabe wihenda mu kwiyumvira ko ushobora kwigarurira igihugu cyose. Amenyesha kandi ko yahunze kuko yagizwe ko iterabwoba, ariko ntavuga aho yahungiye. Nubwo biruko, amakuru amamwe yo kwizera vangaho muri Zimbabwe yemeza yuko ari mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Leta z'ubumwe za Amerika zanse ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ifise icicaro mu Buholandi lahe itangura amatohoza ku basirikare bayo ku vyaha boba barakoze muri Afghanistan. Michelle Season, icegera c'intumwa ya Amerika muri ONU kuno wa gatatu, yabwiye akanama ka ONU kajeje umutekano ko amatohoza ya CPI adatumbereye inyungu z'amahoro n'ubutungane muri Afghanistan. Yabivuze mu gihe ako kanama kariko kiga ku kibazo vya Libya na CPI. Inama yarimo kandi Fatou Bensouda arongoye iyo sentare. Season avuga kandi ko Amerika yemeje kubahiriza ubutungane mpuzamakungu, kandi ko ico gihugu bwayo gifise ubutungane bukomeye bwigenga kandi bwa mbere ku isi. Mu ntango z'ukwezi kwa 11, Fatou Bensouda yatangaje ko agiye gusaba abacamanza ba CPI kumuha uburenganzira bwo kugurura dosiye ku vyaha vyo mu ntambara bikekwa kuba vyarakozwe n'abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika mu ntambara yo muri Afghanistani. Amatohoza kwa nkayo mu gihe yoramuka abaye bwo wabaye ubwa mbere abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika bakurikiranwa na CPI. Kuga Bensouda ngo ivyo vyaha vyo mu ntambara vyakorewe mu ntambara muri Afghanistan n'abasirikare ba Amerika. Ikigo ca Amerika gishinzwe iperereza ryo hanze y'igihugu CIA hama bakavuga yuko nubwo biruko batazo kwemera ko iyo CPI ikora. Radio Ijwi ry'Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu voa.com. turi no kuri Facebook, adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara. Ikaze nshuti bakunze,
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze. Mugwi wa mbere w'abagirizwa gutera ikambi ya Mukoni mu ntara ya Muyinga mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa mbere barengutse bugira kabiri muri sentare y'iyungururizo y'intara ya Ngozi. Dumurongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinza ariko arakurikirana ino nkuru. Jean Bosco, amahoro.
Amahoro cyane Diane.
Ingiyo gurubanza rwaburanishijwe hama sentare yafashe ingingo ya
urubanza abarengutse bagera kuri 18 muri bo basangiye bafite idosiye zibiri zitandukanye. Hari 17 bafashwe umutekano ugeheza guhungabana ku ikambi ya Mukoni iri mu gisagara cya Muyinga hari mu kwezi kwa mbere. Abo rero bakaba bagizwa ko aribo bateye umutekano muke. Rero uno munsi bari barengutse barindiriye ko sentare isubiramo ya Ngozi igira icyo ishikirije ku byo bari basabwe. Kuvyo bari basabye izi navyo bakaba bari bakazi yuko ivyegeranyo vyose vyafatiwe Muyinga kuva urubanza rutohozwa gushika rucibwe ko vyoteshwa agaciro aho bamenyesha ko ivyo bavuga vyose babivuze babanje kuberezwa igufa berekanwa babanza kubereka ibintu bitibwo bacane kugira ngo bakunde bemere ivyo bariko baremezwa. Ivyo rero umusentare isubiramo ya Ngozi ikaba itemeye gutesha agaciro ivyo vyegeranyo aho yamenyeje yuko inzitizi zatanzwe n'abashingwamanza nabo baburanyi ko zidashemeye icayifata ko urubanza ngo bandanye ruburanishwa. Ariko rero cyavuye kiba nuko haciye haza mu bashingwamanza bari ngaho haje ababuranira uwundi mugwi w'abasirikare bagera ku ndwi nabo nyine bagirizwa kuba baragize uruhara mu gufasha abo ba mbere muri iryo hungabana ry'umutekano basabye yuko abo baburanira nabo borengutswa bakaburanira hamwe nk'uko sentare yari yabyemeye. Ariko rero abo bandi ntibari barengutse bica bizi sentare ikifata ingo yuko urubanza gusubizwa inyuma rukazoburanishwa mu ndwi iza abantu bose bari bafite icyo bagezwa muri iyo dosiye ya Mukoni bari kumwe.
Jean Bosco ahama abari baje kugwitabira bari bande kuko turamenyereye ko imanza nk'izo usanga hari abantu benshi batandukanye baza kuzirorera uko bigenda.
Ego kiretse abashingwa manza hamwe nabo mu miryango bakeya bo muri abo bari barengutse hari abamenyesha makuru bakeya hari kandi n'abo mu mashyirahamwe ishyirahamwe rimwe risanzwe riharanira agateka ka muntu na cyane cyane k'abanyororo ADDP risanzwe rikorera Ngozi najyo nyine ryagize ico ridushikiriza ku bijyanye n'izo ngingo zafashwe ryanezerewe cyane nuko abo bafite ico bavuga kuri iyo dosiye yo Mukoni yuko bagiye kuburanira hamwe bakavuga yuko bizofasha yuko urubanza rushobora gushyibwa n'ingoga
uwera
kera tuwambikwa izera kandi kuzera gutyo umwe wese akamenya aho ahagaze.
Urakoze cyane gose Jean Bosco ndarurinze ubandanye ukurikirana iyo nkuru hama uheze uyigaruke ko ku makuru yacu yo hanyuma.
Urakoze namwe.
Iyindi nkuru igezeho mu karere nijanye n'ivyindero abanyeshuri biga muri kaminuza Jomo Kenyatta imwe muri kaminuza zerutse kugagwa n'ubushikiranganje bw'indero mu gihugu cy'u Rwanda bazindukiye aho bahora bigira bari bashaka kubaza uramutswa ubushikiranganje bw'indero mu Rwanda ikigiye gukurikira ku buzima bwabo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Asumta Kabuyi. Asumta mahoro.
Mahoro cyane.
Aho twavugana mu kanya gato wari kuri Jomo Kenyatta n'ubu niho ukiri?
Niho ndi ubu mumpamagaye ndarindi mu cyumba aho abanyeshuri bategereje abayobozi ba Minisiteri y'Uburezi ndetse bari bamaze no kuhagera bari bagiye kumva icyo Minisiteri ivuga ku cyemezo nyine yafashe kuri iri shuri.
Bimeze gute abanyeshuri bangana gute?
Abanyeshuri ni benshi bamaze kuba nk'abanyeshuri nka 250 ababimenye bakaza ariko hari n'abayobozi babo baturutse muri Kenya kuko kuva ishuri ryafunze bari baragiye bamwe bahise bafunga imiryango baragenda. Hari abo banyeshuri hari n'abayobozi babo bo muri Kenya ndetse hari n'abayobozi ba Minisiteri banyuranye bari baje gufata iki imyanzuro. Ubu rero ntabwo nakubwira umwanzuro ni uwuhe bari barimo gutangira kuganira n'abanyeshuri.
Abo baje baserukira ubushikiranganje bw'indere mu gihugu cy'u Rwanda bo bubona bangana gutega Nsumta?
Na abantu bageze kuri batatu gusa abandi nabo muri University Jomo Kenyatta abo muri Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda ni batatu gusa wenda abanyeshuri twavuganye mbere y'uko aba bayobozi baza baravuga bati nubwo wenda ishuri ryaba bavuga ko hari ibyo bitujuje twarigiyemo kubera ko Minisiteri yari yarihaye uburenganzira bwo gukora nibatureke tubanze turangize cyo gupfusha amafaranga yacu gusa ndetse no gupfusha umwanya ubusa.
Hari abafise icizere yuko ivyo bifuza bihava bitoregwa umuti muri abo banyeshuri?
Niyo matsiko benshi bashikiye kuvuga ngo bidamutse batatwemereye tukaba dutakaje ibintu byinshi cyane uwenda mu kanya turamenya umwanzuro urangiye bafashe.
Reka tukuri kubandanya ukurikira iyo nkuru hamuraheze utubwire icavuye muri iyo mishikirano hagati y'abaserukira ubushikiranganje bw'indero n'abo banyeshuri baje kubwitura. Amakuru yo mu ntara umugwi w'igihugu jeje kumenya ukuri no kurekuriranira mu gihugu cy'u Burundi waraye usozereye ibikorwa by'amatohoza kumabi yagiye arashikira Burundi kuva mwaka w'1962 gushika mwaka w'2000 mu ntara ya Ruyigi ico gikorwa kikaba gisozereye intambwe ya mbere y'ibikorwa by'uwo mugwi ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana
Vyikogwa vy'umugwi w'igihugu ujeje gutohoza ukuri no kurekuranira mabi yagiye arashikira Burundi vyari bitumbereye kumviriza abana bariya kugira ngo bamenyeshe ivyo bazi canke babonye muri ayo makuba Musenyeri Antoni Petero Madaraga umukomisori w'umugujejo kumenya ukuri no kurekuranira aratubwira ivyo bakuye muri iryo tohoza ryabereye mu ntara ya Ruyigi
Ujeje amaze kuronka nuko hari abantu bituye mu rwego bashika 2189 kuko murazi ko twatumbereye imitumba nka yose kugira tumenye n'ibinogo rusange twarasanze hari ibinogo abantu bahamwemo kubwinshi dusanga hari 138
Musenyeri Madaraga aratubwira ko basanze ibyago bitandukanye byagiye biraca mu ntara ya Ruyigi iri mu buseruko bw'Uburundi
72 naho byabaye barakubwira bati ngahi wacu haragiye nkuyu nuriya tumugabo abatware baramamye atahe nabo babujije ko basinzikariza ubuzima mugaye cyane na gatatu nka bose bakubwira bati aha byarahashitse nibitahashitse mu gihe haba 193 byaciye bishika 196 wateye imirwi y'abarwana abatari barashikiwe nabo nyine batinda barashikirwa hari usanga harapfuye cyane abatutsi 193 mugo mu nyuma abahutu nabo nyine barapfa batari bakeye
Ni igikorwa gisozere intambwe ya mbere y'uwo mugwi yo kugira amatoza ku byabaye none hagiye gukurikira iki Musenyeri Madaraga
Uwo tugiye kwandika kahise gafatiye ku by'abantu bonyene bivugiye ivyo rero biramutse bimaze gushika hamwe hacakurikiye kwandika n'igitabo cha kahise kugira ngo abana bamenye ukuri ku byabaye n'igihe bari koragira bati tujya dufasha abarundi gusubiza hamwe babigire mugabo bazi by'ukuri ibyashikiye basi na basekuru
uwo mugusozera ico gikorwa mu ntara ya Ruyigi mu gihe bamwe mu banyaruyigi bafashijwe na diyosezi gatolika ya Ruyigi bari baratangwe gusabana imbabazi ku mabi bagiye baragiriranira muri kahise aho twovuga kamwe mu turero twinshi aho umuryango w'uwitwa Karama Yuvinari wagiye gusaba ikigongwe umuryango w'abasigwa babihogora Gabriel umviriza Karama Yuvinari
jewe abo nishi n'abavyeyi baba bavukanye mubona turi kumwe Je naciye nitwa umwicanyi aho naca hose bavuga bati Karama umwicanyi kubera bari babonye yuko nari mubatanga amategeko y'ukwica kubera ico caha nakoze nta mahoro nigeze ndonka mu mutima niko kwigira inama nti ingengende gusaba ikigongwe abonagiriye nabi ndagenda ndabasaba ikigongwe kandi barakingirira umujyango wose ukoranye
umujyango w'abasigwa babihogora Gabrieli baratanze ikigongwe ataguhiga imanga izahaka ibihogora aserukira abasigwa babihogora Gabrieli
Karama Juvenali ukunyene mu mubona afukamye yaraje kweri aricisha bugufi aradusaba ikigongwe kwe turabona ko yicishije bugufi kuko umuntu yigaye uramugirira ikigongwe nkuko yarasabye ikigongwe ishengero ry'abakristo baruki bakoranye na diocese yamuretse ndamukuye mu gifukamiro nkuko n'uwo munsi twamukuye mu gifukamiro kwebwe mujyahoswa nabihogora n'ababanyi bose bamwe ndababona bari ngaha icyo kigongwe tumuhaye yogenda akakigendera yumva amahoro tubonanye tunezerwe twiginane ko nababwiye yuko ari shetani yabigitse
umugujejo gutohoza ukuri no kurekurira mu Burundi utohoza ku byago byagiye birashikira Burundi kuva bwikukira gushika mu mwaka w'2008 mu Ruyigi Fidel d'Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Fidel d'Antoine Nsabimana urakenuye inkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Ikigo IBR kivuga ko kimaze kwinjiza mu kigega cha leta amafaranga arenga ibice 86% kwijana yayo cyemeje uno mwaka komisere mukuru wa OBR ico kigo kikaba kijejwe gutorokanya amatagisi yabishikirije no munsi ariko atangaza umunsi wahariwe umutanga kodi ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza ariko arakurikirana ino nkuru ariko barambariye yuko agatelefone kiwe kadashoboye kubandanya turaza kubigaruka ko niyo umwanya wadukundira mukanya duce tubanza dukubitize amaso ku mbuga ngurukana bumenyi
Sha, bija bibi, bila nuga nuga kwa nivu.
Eka nivihu.
Ngoni bihu wakani na vieso me.
E, mnda kubye kwa tarifu.
Nivyo.
Sivyo.
Nivyo.
Eka sivyo.
Edu pingi. Edu pingi. Utangiki.
Emu pinga mu pingi. Omvili zijwi ya Amerika. Iraveshu zibihuha. Ika wahi nguru imfaho.
Kumbuga ngurukana bumenyi hariko haravugwa imyidogo y'abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura kwijanye n'ingingo yo gukura imyavu mu ngo itashizwe mu ngiro, ariko kugeza ubu meri ya Bujumbura yemeza ko iyo myidogo igiye guhera. Nubwo biruko tubazo ni twinshi, rekumenyesha makuru wacu Bujumbura Diane Ndonsi yadusesanguriye atubwire tumwe mu byo yashoboye kumenya.
Kuva mu kwezi kwa gatandatu kuyu mwaka, meri ya Bujumbura yarahaye uburenganzira amashirahamwe yigenga gukura umwavu mu ngo z'abantu baba mu gisagara cha Bujumbura. Ishirahamwe BCC niryo ryatanguye gukora icyo gikorwa ariyo yonyene mu mazu yose yo mu gisagara cha Bujumbura. Abanyagihugu bakidoga bavuga ko ukwezi kose guhera iryo shirahamwe ridahonyoye mu mihana yabo, kandi bakagira ko bakarihishwa amafaranga. Ivyo bikabuko mu gihe bari bamenyereye ayandi mashirahamwe yayora umwavu n'imiburiburi inshuro zitatu mu kwezi. Indi myidogo nuko iryo shirahamwe giye yadukiza mu ngo z'abantu imisi batamenyeshejwe. Aha rero meri ya Bujumbura ivuga ko izo ngorane zose zigiye kuhava kuko yagwije amashirahamwe akora ko kazi. Kazatsa Kandida akora mu gisata kijejwe gutanga makuru muri meri ya Bujumbura.
Meri ya Bujumbura irajejwe kuronderera ineza abanyagihugu. Ndibaza ko iyo myidogo bafise mu minsi iza igiye guhera, kuko ayo mashira hamwe mu gutangura gukora yariteguye. Meri ya Bujumbura mu byo yasaba, yarasaba ko abo bantu baba bafise uburyo bukwiye, yaba amakamyo agiye gukoreshwa mu gutora ubwo bucafu, yaba abakozi bakwiye kandi babanze kwigishwa igikorwa bagiye gukora ingene kiba kimeze. Arafitaniye amasezerano na meri ya Bujumbura abereka intumbero y'ingene igikorwa kizogenda kirakogwa. Meri ya Bujumbura irafise igisho mu makomini, irafise igisho mu mazone, aba chef de zone, aba chef de quartier banyumba komi bazoba ariko barakurikirana ico gikorwa ngene kiriko kirakogwa, kuburyo ikitagenda neza meri zoba yakimenye ikamenya nahitegeza kugorora.
Vyongeye muri meri ya Bujumbura bavuga ko ayo mashirahamwe uko ari 18 akorera mu mazone 13 agize igisagara cha Bujumbura yabahaye ingwati y'amafaranga. Ayo nayo akaba ariyo meri ya Bujumbura izikora ko mu gukura uwo mwavu mu gihe ayo mashirahamwe atagishoboye gukora ico gikorwa uko bikwiye. Ariko rero abanyagihugu bose bo mu gisagara cha Bujumbura si bose bashoboye kuronka ayo mafaranga yo gutanga kugira bakuri gumwavu. Imiryango y'abatwa yo muri site Nyarumanga muri zone Buterere ivuga ko idashobora kuronka amafaranga 2000 isabwa ku kwezi kugira ngo bakurigwe umucafu. Kukaba nkako iyo miryango ukwara 500 ahanini isanzwe ibeshejweho n'ivyo itora mu yarara risukwa nko ku kilometero cahiba.
Natwe dutori yarara ni dutunze uno munsi dutunzwe ni yarara, none tugiye kwiyarara gutori yarara tukarisesa ryavuye mu gisagara, none wumva twasubira gutanga amafaranga yarara tatu yakura rirarenga titariye tukahera mu gatondo rikarenga tamuna sizi inkono kuziko
numu mpavanduka ku isetemu nze gukoba ninahebura ndata mbundose naho ndatora ibyo ntora mu dukara. Igihe ntori mifunga itatu, igihe ntori mifunga ibiri, natomboye nka tori itanu cyangwa urifungo y'ibijumba. Unumva ibyo yarara noririha atani icyo nkubura.
Yarara twarikura n'ikijumba kibonetse tukirya atabiharugwa dukuye ko tutatonoye.
Nka wewe amafaranga 2000 uhora yaronkaye zige kinganike.
Yewe kare nayo nigere ndonka jewe mbere.
Ariko rero meri ya Bujumbura ivuga ko umuhana wose ho mu gisagara utegerezwa gutanga intererano usabwa kugira ngo ico gikorwa igikoregwe.
Nta muntu numwe atovuga ati jewe mu byo nkora hariho ibintu by'ubucafu canke ibyera bishobora gusigara. Nico gituma umuntu wese ngaha mu gisagara cha Bujumbura urugo rwose yaba amabiro bose bahamagarirwa kuzogira ico batanze kugira ngo iryo yararajya baba bafise live aho basanzwe bakorera rishike mu kibanza cyategekanijwe. Ariko rero meri ya Bujumbura uko yabitunganije nuko ingo zizotanga siko abasanzwe bafise nk'amahinguriro bazotanga, kuko bo burashobora gusanga bafise iyarara ryinshi ariko ugasanga ingo nazo ntiziba zifise iyarara ryinshi. Ibyo rero muvyo meri ya Bujumbura yategekanijwe izo ikorana nayo mashira hamwe nuko ifise ngene ibiciro bitegekanijwe baravye ubutandukane n'ibisata uko biba bimeze.
Hagataha tubasomere ivyo bamwe nabandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi. Dutangurire kuri uyu avuga ati: Nibanyarutse badukurira imicafu mu mpangu zacu, ahandi hoho turafatwa n'ingwara zo guhema imicafu. Uyu nawe ati: Erega mu Burundi ntibaza akamaro k'umuntu, jewe vyarabananiye nibareke, ababishoboye babikore, ntavyo bashoboye bigumye uku indwara nyinshi zizotera, sha birababaje cyane. Ubundi ati: Batama, iri shirahamwe jewe narabuze ikintu ririko rirakora, ni ryo kwishyuza amafaranga gusa. Muzotira karembe muje mukamenge muce nyabagere murabe ibintu bihari. Hari n'uyu avuga ati: Nugukuramo imvo za politike bagasubiza akazi amashirahamwe yahora gakora, bibaye ngombwa bakayongereza. Tugarukirize kuri uyu avuga ati: Burya mu Burundi ntibakiraba umuntu kuca ashoboye, ahubwo icari ni mwene nde n'uwo muhuye mu mugwi canke mu mugambwe, turazinanye canke azinanye nande akomeye mu ntwaro n'ibindi. Ariko mu vyerekeranye n'ubushobozi, ubumenyi, ubukerebutsi n'ubwenge, hari hakwiye ko igikorwa c'ubuhinga gihabwa ofisi ubwo buhinga. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Impunzi z'Abarundi ziri mu ikambi ya Rusendari mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo zivuga ko zimaze amezi ane zitaronswa inkwi. Bamwe mu bavuganye n'umenyeshamakuru wacu Vedaste Ngabo bavuze ko baburara kubera ikena ry'inkwi. Dukurikira inkuru yaduteguriye.
Ugeze muri iyi nkambi yo mu Rusenda, ahari hasanzwe harundwa amasiteri y'inkwi mbere y'uko zihabwa impunzi. Kuri ubu nta rukwi ruharangwa. Ibi ni byo bituma impunzi z'Abarundi ziba muri iyi nkambi yo mu Rusenda zivuga yuko zugarijwe n'ikibazo cyo kubura inkwi. Ikibazo kimaze igihe cy'amezi agera kuri ane impunzi zidahabwa inkunga y'inkwi zari zisanzwe zihabwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita impunzi haseri.
Kuko ngaha umuntu arashobora kubaho agigataye ariko udukwi ntituboneka, kuko nk'ubu tumaze igihe cy'amezi ane nta dukwi turonka. Jeho higa hejo hahise ngaha nahise nshwana nagiye yo guhangayika narondeye udukara nsanga udukara mu rugo twaheze mpita ndashwana kubera mbona umengo ariko arayonona kubera iki nta dukwi duronka kandi n'utwo ngera guhangayikira ndaturonka narushe. Numva nari gutanga igihego cy'ukuntu dushobora gukoresha amakara neza, icyo kibazo kabisa kiratugoye ngaha.
Zimwe muri izi mpunzi z'Abarundi ziyamya yuko iyo zigiye mu mashyamba y'abakongomani gutashya inkwi, hari igihe abaturage b'abakongomani bazihohotera.
Ikibazo cy'inkwi hano kiradutesheje sana. Iyo tugiye ruguru mu misozi duhura n'abakongomani abo twahungiyeho bakadufata nabi ku nkwi zabo, ndetse bakanazitwaka ndetse n'imipanga ikagenda imwe imwe tuba dufite twahora twifashishamo.
Habimana Ezekieli, impunzi yo muri site ya Rurinda isaba amashirahamwe ashinzwe gutanga inkwi muri inkambi yo mu Rusenda ko yabagoboka, kuko hari igihe baburara bitewe n'ikibazo cyo kubura inkwi.
Nibaze baradufasha rwose batwiteho, tumaze igihe kinini nta dukwi vrema. Ubu urumva imvura irikiragwa, hari igihe turara ubusa kandi n'ibyo mu nzu bihari twabirosa ariko tukabura ikintu dukoresha ku muriro ku mucana, kuko hasera hari igihe mukora ashobora kurunga iki bibiri ariko twebwe nk'ibi ntabyazi ntibibashikire ko nta dukwi turonka. Abo urumva ntabyo bamenya gusa inkwi ziribwa n'aba bonyine babikoramo, nizirenga kwa bajya babikora mumba niyo bajya inkwi kuko ziraza biriho.
None se nimba ziza kuki mutazibona
inkwi? Ntabwo dushobora kuzibona kubera bajya nyene bajya babategetsi bakorana kukubera zibahera mu ntoke nyene. None nk'ubu umurefije guhe ameza naraheze nta nkwi, bobo bibaza ngo eske umurefije abayeho gute acaniki icyo rero nicyo kumenya nk'ubu imvura yaguye dore.
Emmanuel Ntirampeba userukira impunzi z'Abarundi mu nkambi yo mu Rusenda yemeza yuko iki kibazo cy'inkwi kiraje inshinga impunzi zo mu Rusenda yobora, ariko agatangaza yuko hari icyizere yuko ishyirahamwe rya ASR rishobora gutanga inkwi z'ukwezi kumwe.
Impunzi zirakomerewe cyane kuko muri ino minsi urabona amakara ariko araduga kubera imvura yatangiye kugwa. Noneho nibikomeye murazi ko banabujije n'impunzi ko zitagomba kujya mu mashamba y'abakongomani kugira ngo ntizonone tubashe kubona imvura. Ibyo rero byabaye ibintu bikomeye, abantu baragenda mu ishamba yahura n'umupolisi cyangwa yahura n'undi wari wese arinda ishamba akaba yamufashe akaba agize ikibazo. Rero haheze igihe kinini inkwi zidatangwa ngaha mu ikambi kuva mu kwezi k'umunani ho baheruka gutanga inkwi za nyuma nazo nyine zari zikwindwi. Biboneka ko dufise ikibazo cy'inkwi zo mu k'umunani n'uko icenda n'uko icumi, mbese n'uko ku icumi na rimwe turiko turinjiramo nako nyine inkwi zako turabona ko zitari ko ziraboneka vuba. Inyishu batanga n'uko batubwira yuko ubuvuba bagiye kuraba ukuntu inkwi ziboneka mu ikambi ariko rero biboneka kumenga muri no minsi batangiye kuza barakopa ikibazo bakakugira ko ashobora kuboneka inkwi z'ukwezi kumwe canke abiri ariko ayandabiri inkwi zabo ntiziboneke
umuvuduko w'ikoreshwa ry'inkwi muri inkambi yo mu Rusenda urenze uw'ibiti bitegwa watumye ishyirahamwe rya SER ritangiza gahunda yo gukoresha ibizuku muri iyi nkambi yo mu Rusenda nubwo ibi bizuku biri gukora gusa mu nkambi z'agateganyo Bedasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda aho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Bedaste Ngabo urakenuye mu rurongo wacu wa telefone wasuye gukunda rero tugaruke kumenyesha amakuru wacu eroje wirika neza heje kudutangariza ku ikigo kijeje gutororokanya amakori n'amatagisi mu gihugu cy'u Burundi OBR kivuga ko kimaze kwinjiza mu kigega ca leta amafaranga adenga ibice 86% kwijana yayo cari yemeje kwinjiza eroje turi kumwe ku murongo wa telefone eroje amahoro Icho kigo OBR uhejeje kutubwira mukanya mbega amafaranga yose gitegerezwa gutoza nangahe
Ni kuvuga uyu mwaka Diane OBR matagisi bizokutoza n'amakori iteza kwiza mu gica cya leta amafaranga agera ku miliyaridi amajana indwi na mirongo ibiri hanyuma amafaranga akabare yangana n'ibice 70% n'uduce 70% by'amafaranga leta izokoresha yose uwo mwaka akabangana n'imiliyaridi 1,552 n'uducindwi
eroje mu minsi iheze ico kigo catanguje isekeza ryo kwandika abadandaza n'abagwizatunga bakorera mu gifuri ico gikorwa kigeze
Icho kibazo diari na kibaji je komisari mukuru wa OBR ariwe Odasi Nyonzima yambwiye ko ubu icho gikorwa mbere bacongeye umwanya kuko baba bihaye indwi ibiri gusa ariko basanga gikorwa kinini yambariye ko bamaze kwandika abarenga 5,000 ariko ko bazobandanya kandi babona ko hari benshi bakora muri izo twita gukorera mu gifuri ari byo secteur informel muri mu gifaransa
hari cyo Aubert yavuze ku vyerekeye ayo mafaranga imaze kwinjiza twumva arengeye ico yari yiteze muri kino kiringo ni yahe impamvu nyamukuru yabonetse amahera
ego me Aubert ivuga yuko ari kubera ishaka ry'abakozi bayo na cyane cyane kubera abatanga kori batari bake bamaze gutahura yuko ugutanga ikori ari icubahiro gutanga ikori biri mu bigize ugukunda igihugu kandi ko biteza gutezwa imbere na bene cyo mbere rero uyu munsi komisari mukuru wa OBR aho yabivuga akaba yari kanatangaza ibijyanye n'umunsi wahariwe umutanga kori ahavuga ko ari akaryo kubwira abatanga kori bataritanga cyangwa bihisha yuko bategerezwa guhanurwa hisunzwe amategeko mbere no guhanwa bagahanwa ariko hakanashimirwa abatanga kori baritanga n'umutima mwiza batarinze guhatwa
muri rusange ngo none abarundi baratanguye kwijukira gutanga ikori gaheroje
egome igobera kivuga ko kiravye inyigisho gitanga ningene abakozi bacu begera abantu kivuga ko cishimira urugero abantu bageze ko mu gutanga amakori
turagukengurukiye cyane gose kuri no nkuru uce ku masonga uraheza uze kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma
urakoze nawe
Slay mama, slay mama, and I know you wanna roll with me, yeah. Everybody knows it.
No kurero ncuti bakunze bijwi rya Amerika kawe nonga duce dusozerera ikiganiro cacu iwanyu mu ntara cuno munsi makoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenya ari mu hinga bw'ivyuma na ingenieur bari kumwe Diane Nahazwe twari kumwe kuri micro nkaba ndabifurije kuranigwa mu banyu no mu vyanyu tuzosubira kongera gutegwa iteka ryo kubana namwe ejo nkaho twatanguriye mu ruranigwe Show me love with your biggie money. Slay mama. Get your busy buddy. You do that talk, I don't like you talking. Slay mama. Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy. Make I buy you Fendi, Fendi. You could drive my Maserati, yeah, yeah.
Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. Déjà, love it, love it, talk it, love it.